Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mara mutsenshuti bakunze muzindukanye natwe kuri no wa mbere hano i Washington DC muri kumwe na Joy Diane nina hazwenge kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahera kuyagezwe higa nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane, reka tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Abana batatu b'abanyeshuri barapfuye inyuma yaho habaye kunyuruza abanyeshuri 94 hamwe n'abigisha 8 muri indwi iheze mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Igisirikare cavuze ko kimaze kurokora abigisha batatu hamwe n'abanyeshuri 8 kandi ko cishe umwe muri abo babanyuruje. Abanyeshuri babiri b'abakobwa hamwe n'umuhungu umwe niho batowe ibiziga babiri babasanga ko ibikomere by'amasasu ku maguru nk'uko Mustafa Yusuf umuyobozi mukuru w'amashuri yo mu gisagara cya Birnin Yauri muri leta ya Kebbi iri mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu yabivuze. Igisirikare cyavuze ko abo cyise abasuma bakoresheje telefone y'umwe mu banyeshuri baterefona ababyeyi babo babasaba $60 million z'amanaira n'amafaranga akoreshwa muri icyo gihugu angana $146,300 $340 by'amadolari kugira babarekure. Inyuma y'iminsi mike Tanzania itangaje ko yifuza kwiyunga n'umugambi w'isi COVAX wo gufashisha incanco za COVID-19 ibihugu bifite amikoro make. Leta ya Tanzania yaragabishije abanyagihugu kuwo mugera wongeye kugwirirana, yategetse gufata ingingo zishoboka zo kwirinda hamwe no guhimiriza abanyagihugu kwambara udupfukamunwa. Umuyobozi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ajejwe igisata cyo gukinga indwara Leonard Subi ku munsi wa gatandatu yasabye abenegihugu bose kudasuzugura COVID-19. Kaminuza Johns Hopkins ya muri Amerika ikurikiranira hafi ibyo mugera ku munsi ku munsi ivuga ko Tanzania ifise abantu 509 bamaze kuwandura barimo 21 wahitanye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Claudette cyabaye intandaro y'urupfu rw'abantu 12 muri leta ya Alabama igihe cyari ko kiratongora kibomora n'amazu mu bumanuka bushira ubuseruko bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Umukuru wa komine ya Butler mu gisagara cya Wino Gallock yavuze ko abantu 10 barimo abana 9 bafiriye mu isanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Greenville cyahuje imodokari 15 zasekanye kubera icyo gihuhusi cy'imvura. Igihuhusi Claudette cyitezwe kandi kuri uyu wa mbere mu buseruko bwa Leta ya Carolina y'uburaruko nk'uko ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibihe cyagabishije. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani hamwe n'intumwa yiwe mu biganiro by'amahoro n'abatalibani Abdullah bategekanya kugendera Leta z'Ubumwe za Amerika ku munsi wa gatanu kubonana na Perezida Joe Biden. Uyu mubonano amaso mu yandi hagati y'abo bategetsi uzobaye imbere y'itahuka rya nyuma y'abasirikare ba Amerika n'aba utani bagasigaye muri Afghanistan imbere y'itariki ntarengwa ya 11 y'ukwezi kw'icyenda bahawe. Tukira muri Amerika, umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu Jake Sullivan ejo ku munsi w'Imana yavuze ko naho Ibrahim Raisi ariwe yatowe kuba perezida mushasha wa Irani inyingo zerekeye gusubira mu masezerano ya nikleyere zibandanya zifatwa n'umutegetsi kizigenza Ayatollah Ali Khamenei. Ibrahim Raisi azosubira perezida Hassan Rouhani mu ndwi zitandatu ziri imbere, ariko Sullivan yabwiye televiziyo yo muri Amerika ABC News ejo ku Imana ko ibi atacu bihindura igikuru ari uko ubutegetsi bwose bwa Irani bwaba bwiteguye gushitsa icyo bwiyemeje kugira icyo gihugu gihagarike umugambi wacyo wo guhingura ibigwanisho by'ubumara bwa nikleyeri.
Aloize Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguruka uheje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho mu gihugu cy'u Rwanda havuga ikibazo cy'imiryango ifite abana bagendana ubumuga ikabihakana itabihakanye naho ikabata.
Umwana yavuka bagahita bafata bagashyira mu cyumba cyangwa se bakanamwihakana burundu. Hari nk'uwo waje no kuwa gatatu washize ise akatubwira ngo ntabwo ngo ari we akatubwira ati ntabwo uyu nguyu ari umwana wanjye ni umwana natoraguye, ariko ukabyibaza urimo kumureba mu maso baranasa ijana ku ijana.
Uyu ni Eric Nkurunziza ajejwe imibereho myiza ku bitaro bivura abagendana ubumuga n'ibitaro bya Rilima biri mu karere ka Bugesera muri Tanzania. Muri make Abarundi bahahungiye bakomeje kuvuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'umutekano muke. Aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Ngere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika ibiharuro biheruka gushirwa habona n'inama nkuru y'igihugu y'abagendana ubumuga mu Rwanda byerekana ko muri ico gihugu hari abagendana ubumuga bagera ku 400,000. Iyi nama ivuga ko abaharuwe ari abakuze gusa, kugeza ubu abana bavukana ubumuga ibitigiri vyabo ntibizwi, ariko ico bikoze hari imiryango imwe n'imwe ikibakumira rimwe na rimwe ikanabata. Ibitaro bivura abafise ubumuga vya Rilima mu karere ka Bugesera mugenzi wacu Asumta Kabuye yagendeye bivuga ko vyahagurukiye iki kibazo.
Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rilima niho usanga ibyo bitaro byakira abana bafite ubumuga bunyuranye, ariko abahiganje n'abavukanye ubumuga bw'ingingo. Ni kenshi usanga hari imiryango itita ku bana baba bavukanye ubumuga, abatataye bakabaheza mu nzu. Ubuhamya ijwi rya Amerika ryahawe na Eric Nkurunziza, umukozi ushinzwe imibereho myiza muri iryo vuriro, bugaragaza ko hari imiryango igiheza umwana wavukanye ubumuga.
Umwana nkuriya urimo kugenda, umukobwa w'imyaka 16, ariko ikibazo cy'ibirenge iwabo nyine baramufata baramujugunya, zanga nyine iwabo baramufashe baramujugunye ari iyo ngiyo, ariko nyine yabona abagera neza bakaza bakamuvura. Abandi miryango usanga ahita itererana umwana yavuka bagahita bafata bagashyira mu cyumba cyangwa se bakanamwihakana burundu. Hari nk'uwo waje no kuwa gatatu washize ise akatubwira ngo ntabwo ngo ari we, akatubwira ati ntabwo uyu nguyu ari umwana wanjye ni umwana natoraguye, ariko ukabyibaza urimo kumureba mu maso baranasa ijana ku ijana.
Ibi bitaro bigiye kumara imyaka isaga 20 bivura indwara zigendanye n'ingingo zabize umuntu yavukanye cyangwa ibyizanye nyuma. Muganga uyobora ibyo bitaro Albert Nzayisenga yemeza ko abarwayi babasha kubageraho bagerageza kubaha ubuvuzi butuma bongera gusubira mu buzima busanzwe.
Twebwe tubona hari akamaro kanini cyagize, kuko abo bana babogaye akenshi abantu babata cyangwa se ntibabitaho, ko bavuga bati aba bana ntabwo bafite ubushobozi bwo kwifasha buryo umwana gukura neza cyangwa se kugira ngo abantu bamwakire, nuko babona afite imikurire isobanutse. Iyo umwana natari gukura neza abantu bagenda bacika intege mu kumwitaho. Ibyo dukora bituma umwana niba atashoboraga kugenda, niba atashoboraga kwikura aho ari, dukora ibishoboka byose kugira ngo tugire ubushobozi tumuha dukurikije imyitozo tumukoresha cyangwa se n'ubuvuzi tumuha bukomatanye, ku buryo ashobora kuba yakwideplace, ku buryo ashobora kuba yakwigaburira.
Abana bavurirwa muri iki kigo cya Rilima baganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko babaga mu buzima bubakomereye bataratangira kuvurwa.
Naje hano ngo uburwayi bw'amavi, amavi yagiye agenda ahengama,
navutse akaguru karahengamye gutya, bakagusiga mu nzu ntubashe kuryamwe n'abandi bana, bamwe bafatwa nabi bakababuza kuryamwe n'abandi bana.
Naravunitse bibana gutyo baramvuye birangije nyine ubwo ngubwo ambwira ngo ni gutya, ariko nyine naracumbageraga ububabara kandi n'abandi bana baraguseka.
Ufite icyizere cy'uko ushobora kuzakira ukagenda neza?
Icyaraje kuko nk'ubugereranyije n'amaguru ntabwo yareshaga.
Kugeza ubu nubwo hari ahakigaragara ababyeyi bahisha abana babo mu gihe bavukanye ubumuga, iri vuriro rya Rilima rivuga ko iyi mibare igenda igabanuka bitewe n'uko umwana wese uvutse ubuyobozi buhita bumumenya bukamukurikirana. Umubyeyi waganiriye n'Ijwi rya Amerika ufite umwana wavukanye ubumuga yatangaje ko yazanye umwana we kumuvuza abibwiwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze bamusanze iwe mu rugo.
Hari abantu bashinzwe gutambagira mu kagari bagenda bareba abana bahuye n'ubumuga nyine bakatwandika. Amaguru yararebanaga, barambwiye ngo nibamara kumushyiraho amasima bazamudukuye tujye kutumwandikira mu rugo. Barakwinuba nyine bakakwita ko wabyaye ikimara, ukabona abantu batakwitayeho neza kubera ko utabyaye umwana umeze nk'abandi.
Muganga Rubeli ndetse na Bwana Nkuru Nziza wita kuri aba bana umunsi ku munsi bumvikanisha ko umwana waje ufite ikibazo cy'ingingo iyo bamaze kumugorora yongera kwemerwa mu muryango.
Hari umubyeyi usiga umwana nk'aha ngaha yagaruka kumureba ukabona kuri we biratangaje, bimuteye igishyika, ntiyumve ko umwana we yari yifitemo ubwo bushobozi bwo kubigeraho.
Ikigaragara cyo iyo bamaze kubona hari aho umwana ageze atangiye guhaguruka, atangiye kugenda, arashobora kwiga, arashobora gukurikira nk'abandi, ukabona nyine uyu mwana bamukunze kubera ko yamaze kugira hagera cyangwa se yamaze kugira ikintu ageraho n'ubwe ashobora kwifasha mu buryo busanzwe.
Ibi bitaro bya Rilima bya Kiliziya Gatulika Arikidiyoseze ya Kigali. Kugeza ubu aba bana bavurirwa muri ibi bitaro bose barihirwa n'imishinga kuko biba bigoye ko umubyeyi yabona ubushobozi bwo kumuvuza kugeza igihe akize. Mituelle de Sante ntirabasha gukorana n'ibi bitaro. Dr. Ruben Nzayisenga utangarije Ijwi rya Amerika ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo begere Mituelle de Sante nayo izabashe kuzavuza abarwayi baza bagana ibi bitaro. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu bitaro bya Rilima mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Asumpta Kaboyi, urakoze. Ejo ku munsi wa Munga Makungu yarahimbaje umunsi wahariwe impunzi, icegeranyo cya nyuma c'ishami rya ONU gita impunzi ku isi HCR mu mpunyapfunyo casohotse ku igenekerezo rya 31 kwezi kwa gatanu, kivuga ko Abarundi bakibarizwa mu buhungiro barenga 280,350. Abarundi barahanini mu makambi ari mu Rwanda, Uganda, Congo na Tanzania. Ico gihugu ca Tanzania kaba ari naco kirimwo ibitigiri vyinshi vy'abahunze imvururu zo mu 2015 zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi Pierre Nkurunziza. Mugenzi wacu James Jovin yagendeye amakambi barimwo ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Abarundi hasanze bamugira ko ikibabangamiye cane ari umutekano wabo, bavuga ko udakingiwe ariko no gutahukanwa ku nguvu navyo nyene birabahangayikishije.
Imyaka itandatu irarumanye impunzi z'Abarundi zihungiye muri izo nkambi, ahanini bivugwa yuko bahunze ikibazo cy'umutekano, ariko niyo bahungiye naho bahasanze ibibazo nkamwe n'ivyo bituma batabayeho neza mu buzima bwo mu buhungiro. Mu bitigiri dukura ku gipolisi muri komine Kibondo, abarenga 18 baricwa uko umwaka utashye bagirizwa ubwizi bwa nabi ivya politike hamwe n'ubusuma, naho amakuru yabo adakunze gushigwa habona. Abarenga 25 nabo baraburirwa irengero, abandi barenga 75 barafungwa mu gashoboro ku mwaka utashye bazira kujya gushaka ibiribwa bakabukanya inyuma y'inkambi no gusenya udukwi, bigatuma benshi babaye mu buzima budafise amahoro akwiye, ariko bakabura uko babigenza.
Nkubu reba imyaka ujinga handa afunze imyaka itandatu nta munsi n'umwijoro yijana atamumanyurujwe mene bajahe baziriki no madeni bafise no kwishura mu Burundi ngo amahoro ariho ngo nuko ngo amahoro ngo umusesekare mbeje mu rugi wawe sibo umutekano kwawe ko ukwiye uri hari ya hanze uwo menye ibi hano munzi wanje ndi mbandara nta ntajyane urabimenya uwo bona ndi ukangenda ntumenye ibi mu nzu mu Burundi umutekano cyane kugwanje nta uriho ntaro twerekana ko yuwe na ikirabo ko tugowe haturagowe n'ikora igikorwa ahubwo mbere yari kwikugira vuba benshi mitima yaranu yaratuntuye
Musanze umutekano kwewe umutekano wacu ntiyifashe neza. Imyaka itanu iheze hafi itandatu kwewe umutekano wagira ahungabana. Abantu benshi baranyurujwe ijoro, abandi baricwa, amasasu akavuga mu ijoro, ivyo birazwi. Tukaja gupakira imfungurwa, bamwe bagaterwa amakirimo jeni, ivyo birazwi.
Hakaba rero n'ikindi kintu cahabaye gushika n'isaha kikibandanya gutorwa ijoro ku bagabo, bagatorwa ijoro batwarwa, bagatwarwa gufungwa, kandi iryo fungwa rimenyekane wamara kutohoza ukaza wumva ngo basubije mu gihe cy'u Burundi ngo niyo bafungiwe hari imiryango myinshi cyane rero aha yifumbereje urumva hito nibazo cyane twagiye twahura nacyo mu myaka hafi itandatu tumaze mu buhungiro bwo ngaha muri Tanzania
mu gihe amakungu arimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe kwitaho ibibazo by'impunzi ku isi impunzi zahungiye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na SR gukemura ibibazo bizihambariye cyane cyane ikibazo cy'umutekano muke uhangayishije impunzi
rero turasaba kweri kimba twarahunze igihugu cyacu twahunze kubera atamutekano kwiye uhari turasaba bakareka kugira iki kudutwara ijoro turasaba bakareka kugira iki kama baje kudufata ko twahunze umutekano muke uri mu gihugu cyacu kandi turazi neza umutekano w'igihugu cyacu kutarasubirana nk'uko byamye hambere je nuvuga ati ku bantu bahunguka si ku budondo bwabo ahubwo no guhunga kwa kabiri
none rero dusaba nk'impunzi nukuri turasaba kweri ko twokurikiranirwa ubuzima bw'iwacu tukakurikiranirwa umutekano kweri tukaronka umutekano ukwiye ariko aho bigeze ntitwumva ko tuzaba turonka umutekano mu gihe kizobandanye twicaye ngaha Induta yaraba aho buherutse raba aha Nyarugusu akajagari kahabaye kahabaye mu ndwi iheze gushika n'isaha nta mutekano na mutoyi nabo nyene bafise hariya Nyarugusu mugasanga Abarundi tukuma ku kazi koko kwitwa abantu b'abagizi ba nabi kanatwe atanabi ni mudufise
mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'umunani leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusange yose ahuza impunzi z'Abarundi hamwe n'abaturanyi bazo naho muri bibiri cumi n'icenda yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ntibishyire mu ngiro ibyo bibazo navyo ni bimwe mu byateye umutekano muke impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Makibasi mu nama zo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ubera mu makambi buri mwaka arahakana yuko Tanzania iburabuza impunzi no kuzitera umutekano muke kugira zitahe byanse bikunze
kupotea kwa wakimbizi katika mazingira kutatanisha ili serikali ilishalichukua na ilishalifanyia kazi na tunaendelea kufanyia kazi
cha mbere ni kibazo cy'umutekano hari ababurirwa irengero iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorera ko nico gituma mubona yuko haciye ikiringo cy'umwaka wose hatekanye ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba aribo bakora amabi hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekugwe icyo kibazo ndagisigiye Buramatari azogikorerako ku bijyanye n'ubusuma ndemera yuko icyo kibazo kiri mu nkambi zose nk'uko kiri inyuma y'inkambi n'ahandi hose mu gihugu
lazima nikiri kwamba katika kambi ya Nyarugusu katika kambi ya Nduta katika kambi ya Mtendeli matukio ya ujambazi yapo.
Impunzi z'Abarundi zatangiye gutaha ku bushake bwazo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi naho biruko benshi bavuga yuko bataha ku bw'amabi bahura nayo mu nkambi mu bitigiri dukura SR Abarundi bamaze gutaha barenga ibihumbi mirongo munani mu gihe abasigaye barenga gato ibihumbi ijana na mirongo itanu uretse Abarundi abandi bantu b'impunzi baba muri Tanzania na Abanyekongo batuye mu nkambi ya Nyarugusu ibitigiri bitangwa na SR byemeza ko barenga ibihumbi mirongo itatu kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
James Jovin urakoze tuve muri Tanzania twerekeza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bivuye ku kiza cya COVID-19 umunsi ntiwahimbaje nk'uko vyahora bigenda naho biruka ariko bamwe mu Barundi bahungiye nko mu kambi ya Rusenda bishimiye ko ari umunsi wabasanze barashoboye guteza imbere uburovyi mu kibano cabakiriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo niwe yabagendeye
ugeze ku kiyaga cya Tanganyika kiri mu birometero bigera kuri bitanu n'inkambi ya Rusenda usanga zimwe mu mpunzi z'Abarundi n'abaturage b'abakongomani bari kuroba abandi nabo bari gupakurura imboga mu gihe abandi nabo bari gucuruza ndetse no gutekera abarobyi Bigirimana Dieudonne ni impunzi yo muri iyi nkambi akorora uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika avuga yuko kuva inkambi ya Rusenda yubakiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yatumye urwego rw'uburobyi rutera imbere bitandukanye n'uko byari bimeze mu myaka itandatu ishize
kuva mu mvuma y'ikambi dufite intuze abarango z'imboga bava Buvira dufise abantuze bava za Bukavu dufise egome urabona n'amaboti ubagerera ngaha azanira ibyasara nta munsi n'umwe byari bwabe ngaha ariko kubw'inkambi hariho umuvumo idasanzwe ba mbere bagwaza ubona umumamazanyu bufunga hakuruzi na ukuyindagara mutanganika mugakaba manake aho wabuguziguriwe wabuguriwe izo ndagara na ukabacho profit akayagafu kugira ngo kagirene kagufase nawe kuko ntwaciwombiramwe byose ntwasizisesa ku musozi niko kugura imboga kwa kwari gusanze ko hari ubu hari bipe byisi gose birarenga bijana mikwa biri kiraroba maheri yapo numuvumu dasanzwe kandi namaheri ya puri kuraraba ariko ranaronka nabagurije mboga
aha kutega cyatanganyika ku kivuko cya rusenda kandi usanga zimwe mu mvunzi z'abarundi zidakora umurimo w'uburobyi hari zikora imirimo y'ubucuruzi kugira ngo zibone amafaranga yo kugurira abantu ibifungurwa mu gishyiramwe ryapa muri bajyatinze guhiza imvunzi amafaranga yo kugura ibiribwa Diane Ntirampeba na Rusi barihuta bacuruza indagara ku kiyaga cyatanganyika
turacuruza indagara turacuruza amabenye turacuruza nyene ibintu byinshi ngaho urabona ko hariho ubuyi hariho ivyema je nivyo turonka nyene nkako gataye kacu gato gato tuza tudandaza ngaho kwitanganika turota rige tudandaza kwitanganika bidaheze tukabitwara mu nkambi tukadandarizayo
eka era dufashije plage cyane twebwe nk'abarifije kuko tuje kwirondereye tuba twizigira ivyo byo gupakira twari kuba twarapfuye kuko turamanuka twaza tuyifite ibihumbi bya 50 kirangurira indagara ibumba yawe indagara waronka ko ibihumbi 3 kongereza irasyo
Kisalama Timote batazira Kinshasa n'umuturage w'umukongomani wo mu Rusenda ashimangira ko kuva ingambi y'abarundi yubakiye mu mwaka w'2015 hari cyo yahinduye mu mibereho yabo n'imvunzi
ingambi yacu ndi kabisa ubuzima bwa bantu burusenda kabisa n'abana bacu n'abagore n'abagabo n'imisore n'abakobwa bose bamaze kugwa neza mugabo kubaronka amahera kubera ingambi twahawe aho wacu burusenda kubera ingambi twe mwinjire ikandi dushinzwe kwaza abagore bacu bazuye kudandaza kubera ingambi icyakabiri bwa zuko ko barahinga bagusha ubupfu sinzi ibishimbo akabemba indagara ko barurisha buri munsi
umuyobozi wa grupu mwe bararanoro wilonja Juma nawe yemeza yuko inkambi ya Rusenda yatumye urwego rw'uburo by'urutera imbere mu Rusenda kuko mbere yuko inkambi yubakwa mu Rusenda hari ibipe by'uburo by'ibitarenze 5 ariko kuri ubu hari ibipe by'uburo bigera kuri 80 by'abakongomani abarundi ndetse n'iby'impunzi z'abarundi Verace Ngabo kubgara dijwi rya Amerika mu Rusenda mutarakivuye
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dutandukira makuru avugwa mu gisata cha sport duhereye mu gihugu cyo Burundi aho imigwi ibiri izokina urukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe wahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza yaraye imenyekanye iyo mirwi ni Messager Ngozi na Flambeau du Centre iyo migwi ico yose ihuriye ko nuko iri mu ishure ryigisha umupira w'amaguru le Messager ryashinzwe n'umuhisi Nkurunziza mugenzi wacu Desire Hatungimana abitugire ku muriri
igenekerezo rya 2026 za kuno kwezi ni imigwi ya Flambeau du Centre na Messager Ngozi imigwi yose gukira ishure ry'umupira w'amaguru Messager Ngozi ryashinzwe n'umuhisi Petero Nkurunziza izohurira mu rukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe yahoze arongoye Burundi kugira iyo migwi ibishike ko umugwi wa Messager Ngozi wari watsinze umugwi wa Musongati igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwa mbere mu rukino rugira kabiri iyo migwi mu gisagara cyangwa zikibaranganije igitsindo kimwe ku kindi Messager Ngozi ibona kurengana Flambeau du Centre nayo ikaba yarenganye muri izo nkino ikuye muri iryo higanwa umugwi wa Aigle Noir w'Imakamba umumenyereza wa Aigle Noir Aime Nzohabonayo amenyesha ko batarushijwe mu kibuga ahubwo babuze amahirwe nayo mundi ho umugwi wa Flambeau du Centre atakinini wabasumbije
kutwatango kino tutwatera kushamba ngufu nyinshi ko binje mu rukino baba babinje ngufu nyinshi ore kugira mvuga ngo banazikara gatavu kwari nibaza ko nuko mabonye bitanze cyane kuhera mu rukino gushika kumera mugabo tutwashye gutsinda nibaza ko no gushima nako twabuze amashanse kuko urabona ko kugera urukino gitangura twagerageje kuba pressa iwabo twagerageje kubafata hafi urukino gose twageze imbere gora nitwashoboye kuronka ishaka kwinjira ari byo byare kuduha ingufu nibaza ko nicyo twabuze chance gusa
Oman Ntakagero amenyereza umugwi wa Flambeau du Centre wo mu ntara ya Gitega wewe arashimira abakinnyi b'ukuntu bitanze gushika barose insinzi zo bashikana mu rukino rwa nyuma
nibaza ko twaje dukina turondera kurondera kandi insinzi no munsi kuko urabye abakinnyi bitanze gose kuko match ntiyari yoroshe kuko na Aigle Noir yaza ishaka igombo ryo twayisinze muri match ale
Umba rero natwe twabaye kugobije gukina gose turitanga gushaka makira hera turashimira Imana kuba twashoboye kurengana.
Muri ugorokino rwa nyuma Omar Ntakagero azotana mu mitwe n'umugwi wa Message bamaze gukina akatari gake mihiganwa no muzindi nkino amenyesha yuko urukino rwa nyuma batarutegura nk'izindi atagiye gukora ibishoboka byose kugira barabe ko uno mwaka icyo gikombe Chitiro mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza cyotaya mu ntara ya Gitega.
Niba tuzokwitegurira nkuko ari final. Tumaze gukina nabo kabiri muri championa. Machari twara batsinze match returu barabitsinda. Ama nibaza yuko final ya mari final tugiye kwitegura ama abakinyi kwagira ko bateza kwitanga kuba ku munota wa mbere gushaka ku munota wa nyuma. Mugabo urumva umuntu wese yamaza gukina rondera ashike gukina. Nibaza ko ibyo byo kwitwara Imana ni ibizi.
Muri basketball naho umugwi w'urunani uno mwaka utabereye mwiza cyane mu nkino haba mu higanwa cy'u Burundi cyane mu higanwa cy'u Bujumbura wahinduye abagize uwo mugwi Nkonyereza Eme akaba ari wagiye kurongora uwo mugwi w'urunani uwo mugabo yigeze kuba umunyamabanga mukuru w'umugwi w'urunani imyaka 9 yose muri cyo gihe mbere umugwi w'urunani ukaba aratwaye ibikombe by'i Burundi uratwaye n'ibikombe byo mu karere ka gatanu Burundi buherereyemwo asaba abakunzi b'umugwi kumufata mu mugongo bakitegura guterura ibikombe byabi by'i Burundi eka n'ivyo mu karere
abakunzi b'urunani twamagariye kwitegura tugiye gukina ku buryo dusubira gutwara ibikombe byose bishoboka mu Burundi.
Bizi uruvugo Richard Patrick akaba ariwe agiye gufata mu minwe uwo mugwi ukundwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire iri gucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda waje kutubwira ayavugwa mu gisata cya sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Ejo wundi kwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa gatandatu na wanzirizo wa nyuma ku makipe munani hatanije igikombe cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere. Ikipe ya Police FC yatsinze Espoir FC ibitego biri kuri kimwe kuri stade y'Ubugesera. Nyuma y'umukino hakurikiyeho wa Bugesera FC na AS Kigali. AS Kigali yatsinze Bugesera FC igitego kimwe ku busa mu gihe ikipe ya APR FC yanyagiraga Marine FC urungana rw'ibitego bitandatu ku busa kuri stade Huye Ibutare. Mu gihe hari bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda bakomeje guhwihwisa ko habayeho makana ki hagati ya APR FC na Marine FC kugira ngo APR FC irusheho kwanikira AS Kigali ku mubare w'ibitego umutoza Yves Rwasamanje wa Marine FC arasobanura intandaro yo gutsindwa nk'abadahari
twakiye shampiyona igoye cyane situke twakinaga match taruhuka twakinye match ebyiri zishize zari zikomeye cyane kina na Rayon Sports ugakukiza AS Kigali byari ngombwa ko turusa abakinnyi bamwe dusubiramo abakinnyi bashasha ndageze igihe bararuha ariko nta kundi twagomba kubagerageza nabo bagakina kuko tundi mukino kwa kabiri ntabwo twari kwexpose group imwe ikine match zose byatugoye cyane kugira ngo dufate ritmu ya match kandi ariko nta kundi no mukino ikipe yari yeje kuturusha mu deuxième mi-temps twatsinzwe tugomba gutegura umukino ukurikiyeho.
Umukino wagombaga guhuza ikipe ya Rutsiro FC na Rayon Sports warasubitswe kugeza ubu mu gihe hasigaye umunsi umwe gusa kugira ngo imikino ihuza amakipe umunani yarahanganye igikombe cya shampiyona irangire. Ikipe ya mbere ni ya APR FC ifite amanota 16 mu mikino 6 ikaba izigamye ibitego 14. Ikipe ya AS Kigali ni ya kabiri nayo ifite amanota 16 n'ibitego 10 izigamye. Police FC ikaza ya gatatu n'amanota 8. Ikipe ya kane ni Espoir FC ifite amanota 7, Rayon Sports ni ya gatanu n'amanota 5. Ku mwanya wa gatandatu hari Bugesera FC ifite amanota 4, Marine FC nayo ifite amanota 4 kaza ya 7. Ikipe ya 8 ni Rutsiro FC n'amanota 3. Kuri wa kabiri hazarara hamenyekanye ikipe izasimbiza igikombe hagati ya APR FC y'abasirikare b'u Rwanda na AS Kigali mu gihe wa Kigali. Mu mikino iteganyijwe ku munsi w'ejo, Marine FC izahura na Bugesera FC, Rayon Sports ikazakina na Espoir FC. APR FC izahura na Rutsiro FC kuri stade Huye, mu gihe AS Kigali izabicakirana na Police FC kuri stade Muhanga. Umukino w'intoki wa volleyball ikinirwa ku mucanga uyu munsi kuwa mbere mu mujyi wa Agadir muri Maroc haratangira irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Muri iri rushanwa u Rwanda ruhagarariwe n'amakipe ane, abiri y'abakobwa n'andi abiri y'abahungu. Mu bakobwa amakipe y'u Rwanda agiye guseruka ni ikipe ya Valentine Munezero uri kumwe na Charlotte Zayisenga, hakaza n'ikipe igizwe na Benita Mukandayisenga afatanyije na Seraphine Mukantambara. Amakipe y'abahungu ni ya Olivier Ntagengwa ufatanyije na Akumuntu Kavaro, hakaza n'ikipe igizwe na Venice Gatsinzi hamwe na Fils Abanzi Intwari. Tunyarukiye mu mukino wa basketball, u Rwanda rumaze guhabwa amahirwe yo kwakira irushanwa ruhuza ibihugu byo mu karere ka gatanu k'imikino muri Afurika mu gushaka itike yo kuzajya mu mikino ya Afrobasket mu bagore. Iryo rushanwa ryagombaga kubera mu Misiri kuva ku itariki ya gatanu kugeza ku ya cumi ukwezi gutaha kwa karindwi, ryimuriwe kuva ku itariki ya 12 kugeza ku ya 17 rikazabera muri Kigali Arena i Remera. Nubwo akarere ka gatanu kagizwe n'ibihugu 11, bitandatu nibyo bitegerejwe muri irushanwa, ni ukuvuga Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo, Tanzania, Misiri n'u Rwanda. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi ano duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru ya mbere twa tubafitiye muri kano gatondo ni ibiganiro zerebimiremeshejwe na Jodiane Ninahazwe. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire muri bo harimo Fasila GBU yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu bose tubikirane tubifuriza kwandanya muri rwa mu byo muri mwo byose turongera mu masaha imbere.